iri n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kwa gatanu itariki 8 z'ukwezi kw'12 umwaka w'2017. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo.
Abana barakose ugasanga umwana ari ku ishuri arakoshije akoze ikosa runaka, ubuyobozi bukajya mukuriramo kandidatire agiye gukora exit. Ese gufata umwana wakoze ikosa mukamukurira kandidatire akaba yarata ikizamini cya leta ntibishobora kongera umubare w'abana bava mu ishuri?
Uwo ni umwe mu bana bitabiriye inama nkuru y'igihugu ya 12 y'abana ihuje abana barenga 450 bahagarariye abandi baturutse mu turere n'amasekiteri bigize igihugu cy'u Rwanda. Inkuru n'andi makuru tubafitiye yerekeye ibiganiro bihuza Abarundi ya Arusha n'ibibazo abatwara amato bakorera mu kiyaga cya Kivu bavuga ko bafise, turayagaruka ko mu kanya gatoya. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, watubwira amakuru ashushe udufitiye muri iki gihe.
Urakoze Fidèle. Turayahera mu gisata c'impunzi. Impunzi zirenga 2000 z'Abarundi baba mu nkambi y'imfata kibanze mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo zaranse kwandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa biometrike kumvo zijanye n'ukwemera kwabo. Izo mpunzi zirarahira zikarengwa ko zitarota zibikora, naho habaye ihimiriza ryakozwe n'igisata cyawo ni ku mpunzi muri Congo kifatanije na HCR ku matariki kia 2024 gushika 2027 z'ukwezi kwa 11 guheze mu gisagara cha Kamanyola. Iryo bishikirizwa na Augustino Bulimuntu arongoye gisata cha CNR cita ku mpunzi ibukavu ku murwa mukuru wa Kivu y'Umanuko. Umurundi Dionise Nyandwi avugirizo mpunzi avuga ku kwemera kwabo kubabuza kwiyandikisha hakoreshejwe ubwo buhinga bwa biometrike. Mwomenya ko benshi muri izo mpunzi arabayoboke b'umuvugishwa Zebia yemeza ko yabonekewe na Bikira Maria mu buraruko bw'u Burundi ibusinde bahunganye na Zebia nyene mu gisagara cha Kamanyura hahana urubibe n'u Burundi mu mwaka w'2015. Sentare nkuru ya Liberia kuri uyu wa kane yaratanze uburenganzira bw'uko igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu kibandanya mu kuvuga ko atavyemeza bifadika bishigikira ibirego byashikirijwe by'uko yabayemo ubusuma. Igice cya kabiri cy'amatora hagati ya George Weah yahoze ari umukinnyi rurangiranwa umupira w'amaguru hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai cyari cyabanje kurindirizwa inyuma y'aho umugambwe Liberty Party ushikirije ibirego by'uko ayo matora yo ku itariki ya 10 z'ukwezi kw'icumi nyene yabayemwo ubusuma. Ariko sentare yatangaje ejo ku munsi wa kane ko ibyo birego bidafise ishingiro kugira ibyavuye mu matora y'igice cya mbere bifutwe. Mu rwego rwo gutunganya amatora muri Liberia wasabwe gutunganya neza intonde z'abiyandikishije imbere y'uko hatunganywa igice cya kabiri cy'amatora. Abazotora kuri iyo sango ritaramenyekana bazohitamwo uzosubirira Perezida Ellen Johnson Sirleaf, umukenyezi wa mbere ku mugabane wa Afrika asanzwe arongoye Liberia. Departement ya leta z'umwe za Amerika yagabishije abanyamerika bafata ingendo kw'isi nzima kuba amagabo n'inyuma yaho kuri wa gatatu Perezida Donald Trump atangarije ko Yerusalemu igiye kuba umurwa mukuru wa Isirayeli. Uko kugabisha kuvuga ko abanyamerika bokurikiranira hafi uko ibintu bitera bimera kandi bakaguma bavugana na ambasade za Amerika mu bihugu barimo, basabwa kandi kuba amaso igihe cyose bafashe ingendo. Ibihugu birabwa n'iryo gabisha birimwo Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Repubulika ya Centrafrica, Chad, Congo, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Mali, Mauritania, Nigeria, Somalia, Sudani y'Umanuko. Ibindi ni Korea ya Ruguru, Philippines, Turukiya, Ukraine, Algeria, Misiri, Irani, Irake, Israeli, intara ya Sijordania, Yordania, Libani, Libya, Arabia Saudite, Syria, Tunisia, Yemen, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Colombia, El Salvador, Haiti, Honduras, Mexico, hamwe na Venezuela. Igabisha nk'iryo riheruka mu mwaka w'2023 inyuma yaho atanguriye intambara muri Iraki aho Departement ya Leta ya Amerika yibaza ko Al-Qaeda yari kubangamira umutekano w'Abanyamerika. Kubakunzi b'inkino nabo Cristiano Ronaldo n'umukinnyi rurangiranwa yamuka muri Portugal mu mupira w'amaguru niwe yatahukanye umupira w'inzahabu Ballon d'Or mu Gifaransa ibaye inshuro ya gatanu atsindiye uwo mupira akaba aciye anganya na Lionel Messi uwo mukinnyi w'imyaka 32 y'amavuko yaraheruka no gutahukana igikombe cimirwi yabaye iya mbere mu bihugu byayo ku mugabane wa Buraya mu mwaka w'2017 yongeye kuba umukinnyi wa mbere yatsinze ibitsindo byinshi 12 yaragize uruhara rukomeye cyane kugira umurwi wa Real Madrid akinamwo ubu wa mbere. Ronaldo yatsindiye imipira y'inzahabu mu myaka ya 2008, 2013, 2014, 2016 hamwe n'uyu mwaka wa 2017. Muri Afrika kandi abantu bashika 10 barishwe ku munsi w'Imana mu gisagara cha EP ni hagati muri Central Africa ahariko harabera ugutana mu mitwe hagati y'imihari yitwaje ibirwanisho. Amakuru atangwa n'abamenyesha mana avuga ko abafuye bashobora gushika kuri 40 abarwanywa n'abasivile bavanze. Izo ntambara rero zihuza kuva ku munsi w'Imana abarwanyi b'umuhari FPRC hamwe n'aba anti Baraka bavuga ko baharanira agateka kabo mu idini rukristo.
Urakoze Aloyse ku makuru uwejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC ni mwanya w'amakuru yo mu karere. Mu gihe ejo kuwa kane hari hasigaye umunsi umwe ngo ibiganiro bihuza Abarundi birangire, umuhuza yatangaje ko amasezerano azoterwa ku mukono. Naho ibintu byifashe gutyo yamara, uyu munsi byitezwe ku biro by'umuhuza bishikiriza urwandiko rurimwo ibintu bikuru bikuru Abarundi bayaze. Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha yakurikiranye inkuru.
Urwandiko rwashyizwe habona n'umuhuza wa matati y'Abarundi Benjamin Mukapa yarutangiye mu nama ya bose yamaze iminota 25 kuri uyu wa kane. Mu ijambo ryiwe yashekereje ko ababajwe no kubona intumbero yiwe yari yiteze idashetswe ko nabo banyepolitike b'Abarundi. Yemeje ko yari yiteze ko bayaga maze bagahuriza ku kintu kizima cotuma amahoro agaruka mu Burundi. Yatangaje ko atamasezerano ahari abanyepolitike bazotera ko umukono kubera uruhande rwose rwagumye rwikwegera ko muri urwo rwandiko rwa Mukapa abanyepolitike hari ibyo batumvikana ko ntibumvikana ku byerekeye ihinduka ry'ibwirizwa shingiro. Gusa umuhuza avuga ko ari ngombwa ko babihuriza ko vuba. Berekanye kandi ko batumvikana ku byerekeye guharura no gufungura abafungiwe ibya politike kuva mu mwaka w'2015. Ikindi batumvikana ko n'icerekeye gukuraho imitayi mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta. Abanyepolitike ntibumvikana kandi ko hobaho ikigongwe c'ikivunga. Ikindi batumvikana ko no kwaka ibigwanisha abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka n'imigwi y'abagwanyi yafashe ibigwanisho. Ntibumvikana no ku vyerekeye kubahiriza amategeko y'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro harimwo no kugira imyerekano amanama no gushinga amashirahamwe yigenga. Abanyepolitike ntibumvikana no kucerekeye guhindura amategeko amwe amwe mu nama nshinga amateka kugira ngo ntihagire amategeko yego ubuzima bw'igihugu atogwa n'abari mu mugambwe ufise abashinga amateka benshi. Ikibazo cingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano naco ntibagihuriza ko ntibumvikana no kuvyerekeye ibiganiro vyo bahagati ya leta n'imigwi yafashe ibigwanisho hamwe n'ivyerekeye ingene hoshigwaho ico kaciza ca politike. Ikindi cabonetse ko batumvikana ko ningene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane abanyepolitike bakomeye. Iruhande y'ivyo batumvikana ko umuhoza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abo banyepolitike bashoboye guhuriza ko icambere nuko bemera kandi bizera umuhuza n'umufasha wiwe. Barahuriza kandi ko amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'2022 ari umushinge w'amahoro, umutekano n'iterambere. Bemera bose ko impamvu imari zihari ari za politike kandi ko zibwirizwa gutorerwa umuti wa politike ikene nuko amagume ahari yatanguye mu mwaka w'2015 yagize ingaruka mbi ku buzima bwose bw'igihugu barahuriza ko hakwiye kuvaho umugenzo wo kudahana ivyaha mu Burundi ko hakwiye guhagarikwa amajambo abibugwa nko yava hose ikene nuko bumvikana ko hojaho urupapuro rw'inzira rutegura amatora meza yo mu mwaka w'2020 amatora atekanye yitabwiye kandi yizewe na bose akaba mu muco baremeranya kandi kukubahiriza agateka kazi na muntu gukomeza imigambwe no kunga yacitsemwo amashami gukomeza intwaro rusangi hamwe na demokarasi barahuriza hamwe ko akwiye gusubira kunagurwa imigenderanire myiza hagati y'Burundi n'amakungu hame rero no gushiraho umugambo utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo ubwo rwandiko rw'impapuro indwi mu congereza kwace ruhabwa abanyepolitike abasekwira amashami yigenga hame amashengero kugira ngo barabe ko hari cyo kongerwa ko mukapa yatangaje ko atabiganiro negotiation byabaye ahubwo ko cari kiyago dialogue kugira ngo abatumwe bose babone kumwe ibihanze igihugu n'inyishu byotoregwa bitekanjwe ko urwandiko rwa nyuma ruboneka kuri uyu wa gatano umuhuza avuga ko azoca arorungikira umuhuza mukuru ari we perezida w'Uganda yoboreka guta Museveni hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya ka Afrika y'ubuseruko Burundi burimo yemeje kwabo aribo bazofata intumbero ya nyuma byari bitekanjwe ko hazoza n'abakuru b'ivyo bihugu kuri uyu wa gatano umunsi wa nyuma w'ibiganiro ariko amakuru dufise nuko basivye kuko atamasezerano azotera ku mukono Pierre Clavin inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
inyuma yaho ibiro vy'umuhuza bitangarije ko atagwandiko ntabanduka ko amasezerano ruzova mu biganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuhuza w'abarundi Edouard Uwimana amubaza uko yavyakiri
ubwa mbere ho twavuga yuko nivyo yavuze yuko no munsi mu gatondo ashikiriza icegeranyo yerekana ibyo avuga ko abanyepolitiki bari ngaha batumvikana ko akavuga n'ibyo bumvikana ko yashikiriza yuko atacegeranyo atarupapuro rw'inzira ahubwo ari icyo yise resume yiwe bazoja kuvugana no mu mediateur twebwe twatangaye kuko indwi twari tumaze ngaha kuba twariko turakora dufatiye ku byo bari bamushikiriza impande zose twari tuzi yuko aheza agita ashikirije abanyepolitiki bazo bakagendera ko umuntu umwe gutegura amatora mu 2020 ariko rero turashaka icyizere kuko amaze gushikiriza ivyo yaciye ashikiriza abanyepolitiki bari ngaha impapuro birimwo bashagana nabo kubikorera ko ubu rero basa n'abariko barangiza aheza barimushikirije nibaza yuko ejo ashobora ahubwo kwerekana yuko ivyo ariko aravuga ari byo byabaye kuva nk'urupapuro rw'inzira gotuma amatomi na 2020 agenda neza
hari abatavuga rumwe na leta cyane cyane abahurikiye muntu na senarede bavuga ko ibyashikirijwe bitabatangaje kuko bavuga ko na leta itari yatumye muri ibyo biganiro intumwa ikomeye cyane rwose bavuga ko userukira leta ari umucegera cy'umushikiranganje yajejwe intwaro hagati ayo makuru yavuga ko
ngira ngo ivyo muri senarede bavuga bo bahubwo n'umuhuza mu Katara akwiye kubyumva kandi akabifata ko kuva ngaha atarupapuro rw'inzira rufikirijwe adaba basukiye mu coze kuko bobo n'ivyo abantu bashaka yuko ibiganiro bitokunda hariho umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kandi yahawe uburenganzira bwose hariho nibaza ko batokwitwaza ico cyuko atamushikiranganji ahari kuko uwo mwunganizi afise uburenganzira bwose ahabwa n'amategeko hamwe n'uduserukira ngaha mu gihugu ca Tanzania bararonse inzandiko zibagena ko baserukira leta y'u Burundi muri bino biganiro
hari abarundi bakurikirana politiki bavuga ko niyo ngingo itabatangaje ibyashite bitatangaje kubera bavuga ko n'umuhuza atarameze nk'umuhuza yahora akarira abarundi cyane cyane aho bakaba bavuga nyakwigendera Nelson Mandela kandi bakaba bavuga ko we yari yafashijwe n'amakungu cyane rwose muribaza ko uruhara rw'amakungu eka n'ijunja rya y'umuhisi Mandela bishobora kuba biri mu bintu byabuze kugira ngo bagondoze abarundi ku mpande zose
nibazo yuko byo barije kuko umuhuza mukata n'umwuga w'ijunja n'ijambo igitandukanye ahubwo nibaza yuko ingendo abikoramwo uno munsi ntabwo yosa nuko umuhuza muhisi Mandela yabikora kuko ibazo ntiyisa
ku bwanyu ku giti cy'umuhuza ikintu mwibaza cyo bari ingora bahizi igihe cyose abarundi bari mu biganiro n'ikihe kuva batumye ko itariki 2026 gushika uyu munsi ntibashoboye kwicara hamwe kugira ngo baganire amasomo yandi ingwane nyamukuru nize
ingwane nyamukuru nibaza yuko ari abantu bata nkumbure bashira imbere inyungu zabo gusumba inyungu z'abene gihugu aho bibaza yuko ngaha babaje kugabura ibibanza ngira ngo bageze bagatinya rero kwicara n'abandi bagira bati nikwicarana nkumbure bihava bingoriye ni sigura yuko ndiko ndahiga ikibanza gusumba inyungu z'umwene gihugu.
Edouard Nduwimana umuhuza w'abarundi murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi ya Amerika.
Murakoze namwe.
Yongeye kandi avugana na Frederic bamvuga inyumvira ayoboye umugambwe Sawanya Fredebu akaba kandi ari mu runani Senarede tutavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ikintu yibaza catumye ibiganiro bitagenda neza.
Bwa mbere hoho ntitwatangaye kuko ejo intumwa z'umugambwe Sawanya Fredebu zari zambariye ngende zibona ibintu biri kubiragenda ibi byabaye twari twavuze ko ashobora kutaba n'ikintu na kimwe ntihabe n'amasezerano ntihabe n'iryo tangazo mugabo ntibyadutangaje ariko kandi umuntu aciyumvira akavuga ko igihugu cy'u Burundi ujya usanga biteye agahinda kuko nta nzira twari ko turiyumvira zotumye abarundi bajya hamwe zigiye kuboneka kubera ko Nations Unies ntacyo batakoze ubumwe bw'abarundi ntacyo butakoze abo bakora ibihugu muri ako karere baragerageje uko bashoboye ubu rero n'ubano bantu bari bagennye ahanini biraje.
Muravuze ko intumwa mwarungitse ku giti cy'umugambwe Fredebu zari zababwiye ko hadashobora kuba amasezerano y'amahoro izo ntumwa zari zabikuye kuki
icyo zari zabikuye ko zari zabonye ingene umuhuza yuguruye ibikorwa kandi zari zaganiriye n'umuhuza baramubwira bati wewe waradutumiye udutumira tubwira ko bigiye kugenda neza ko wabiteguye neza ko ubutegetsi bwa Bujumbura bwakwemereye ko hazoza intumwa nyazo ariko uravye intumwa za Bujumbura umuntu aserukira umushikiranganji umwunganizi w'umushikiranganji ari waserukira leta mu mugambwe hakaca haza umuntu w'umukomiseri ari waserukira umugambwe
ariko n'umuhuza yari yavuze ko ivyo atari ibiganiro yamishikirano
oya kandi bari bavuze yuko bizoba ari bya nyuma yarumvishije abantu yuko abwiza kuboneka amasezerano hanyuma bagaragaza bagashyira ku rukumu abakuru b'ibihugu bose muri ako karere bakaza ku munsi wa gatanu bagashyira ku rukumu kuri ayo masezerano hanyuma abandi bakagenda kuyashyira mu ngiro kuko byari biteguwe ko bari batwumvishije twese niko iyo twari twiteze ariko nicyo tubonye.
Mwebwe ku bwanyu mwashaka ko haba ibiganiro nka kurya vyoba negotiation mu Gifaransa
urumva birakwiye ko abarundi bumvikana ingorane dufise ingene zimeze abarundi twarumvikanye inzira twocamo kugira ngo tuve mu ndyane ni kuvuga amasezerano y'Arusha ayo nayo yavuye muri rwa shingiro turiko turagendera ku uyu munsi kandi byemewe n'abanyagihugu muri icyo gihe rero ubu icamakonga dufiyo dufasha ni ingene amasezerano yoja mu ngiro ayo mavyanga aje mu ngiro rero ni gutunganya amatora ariko ayo matora atari amatora asanzwe tumenyereye ni kuvuga biba ari amatora aza aba umunyagihugu akingiwe azi neza yuko aza gutora uwo ashaka kandi imbere y'amatora n'inyuma y'amatora ataza kwicwa ataza gukubagurwa ataza guterwa ubwoba n'umugambo uri ku butegetsi
ivyo vyarabaye ariko
amatora 2010 uko amatora yoba by'ukuri ibirwanisho vyavuye mu gihugu
hari abantu benshi bavuga ko abarundi bashobora kuba bariko baganira ku bintu atari umuzi w'ingorane z'abarundi hari nabavuga kandi ko indyane z'abarundi zamaze aduka mu matora murashaka kugira icyo muvuze kuri ivyo vyumvira
ingorane z'abarundi zaduka mu matora kubera ingene uburundi bwo nyene ingene ubutegetsi tubwumva
Frederic bamvuga inyumvira umukuru mugambwe Sahwanya Frodebu murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigali mu Rwanda hakoraniye inama y'igihugu y'abana ikaba yongeye kwibutsa abayobozi bakuru ibibazo bigeramiye abana b'abanyarwanda. Abana bangana n'amajana 488 baturutse mu gihugu cyose harimwo abana baserukira abafise ubumuga. Abana baturutse mu bigo vy'impunzi nibo bazanye ubutumwa bwa bagenzi babo babushikiriza ku bayobozi bari benshi babateza amatwi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboy.
ibibazo byiganjemo iby'imirimo mibi ikoreshwa abana, abana benshi bata amashuri ku mpamvu zinyuranye batarangije n'amashuri abanza, nibyo abana bahagarariye abandi bagejeje ku bayobozi bari bitabiriye inama yabo.
Nk'abana usanga bakoreshwa mu mirima y'ibyayi n'ahandi, ingamba zishyirwa mu guhana amasosiyete akoresha abana mu mirimo y'uburetwa.
Abana barakosa, ugasanga umwana ari ku ishuri arakoshije akoze ikosa runaka, ubuyobozi buka umwana wiga mu mwaka gatatu cyangwa gatandatu akajya mukuriramo kandidatire agiye gukora exit. Ese mubona koko ko turi gushaka kumara ikibazo cy'abana bari kuva mu ishuri? Ese gufata umwana wakoze ikosa mukamukurira kandidatire akaba yarata ikizamini cya leta ntibishobora kongera umubare w'abana bava mu ishuri?
Ibibazo abana bageje ku bayobozi akenshi bahitaga babona ibisubizo ku inzego za leta zari zihagarariwe. Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye Isaac Munyakazi yahaye ibisubizo umwana wibaza uburyo hari abana birukanwa kandi bari bageze mu mwaka wa nyuma bagomba gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri.
Icyo nababwira umwana ugiye gukora ibizamini bya leta aba ari umwana w'igihugu, twebwe nka minisiteri tugomba kumurinda. Iyo amaze kwandika kwiyandikisha gukora ikizamini cya leta, ubundi amabwiriza avuga ko impamvu yariyo yose yatuma uhagarikwa gukora icyo kizamini igomba kuba ari impamvu tuzi twemeranyaho. Nizihe rero tutihanganira? Harimo bya byaha bikomeye aho n'umunsi wakoze ikizamini cya leta twumvishije ko uri guhembera ingengabitekerezo ya genocide, tukikuvanamo tukakikuvanaho tujya kugufunga. Ariko ya makosa asanzwe ntabwo twemera ko ayo makosa yatuma umwana avutswa uburenganzira bwo gukora ibizamini bya leta.
Ibibazo by'abana bavanywe mu bigo by'imfubyi bagiye kurererwa mu miryango ariko bikarangira bahinduwe abakozi bo mu rugo n'ababyeyi babakiriye, abana babigarutseho ndetse basa n'abavuga ibyo bazi byabaye kuri bagenzi babo. Kanyamanza Claudine uyobora inama nkuru y'abana yabahaye ibisubizo bagomba gutahana.
Mu by'ukuri abana iyo bageze mu miryango mu turere dutandukanye, iyo tubimenye turakurikirana kandi dufatanya n'inzego zitandukanye. Hari polisi hano, hari n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo umuntu wagize uruhare muri icyo gikorwa kibi abihanirwa. Ubundi gahunda yo kurerera abana mu miryango ni uko barerwa neza, ntabwo ari uko bajya muri iyo miryango bahohoterwa.
Inama y'igihugu y'abana ibaye ku nshuro ya 12 yafunguwe na minisitiri w'intebe Edouard Ngirente, wasabye ababyeyi n'abayobozi ko batagomba kwita ku bana babyaye gusa, ko abana bose ari ab'igihugu. Minisitiri w'intebe yagarutse ku mubare w'abana wagaragaye mu ibarura rusange ruherutse mu mwaka wa 2012, ahagaragaye ko abana bari munsi y'imyaka 15 bageze kuri 42%, naho abari hagati y'imyaka 13 na 30 ari 27%. Minisitiri w'intebe bavuga ko iyi mibare igaragaza neza ko abana n'urubyiruko aribo benshi mu gihugu, ko ariyo mpamvu bakwiye kwitabwaho. Minisitiri w'intebe yavuze ko nubwo leta yiyemeje guha agaciro abana no kurengera uburenganzira bwabo, ariko hakiri ibibazo byugarije abana, nk'abana b'abakobwa baterwa inda zitateguwe, n'abana bakomeje guta amashuri bakajyanwa mu mirimo itabahesha agaciro, abandi bakajya mu buzererezi. Iyi nama ibaye ku nshuro ya 12 ifite insanganyamatsiko igira iti uburere buboneye inkingi yo kubaka u Rwanda twifuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi abatwara amato bakorera mu kiyaga cya Kivu bavuga ko umwuga bakora usa n'uwibagiwe. Bavuga ko ataruhusha rwo gutwara bahabwa kandi ko n'ibiciro bagendera ko bitakijanye n'igihe. Ikigo kigenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye akamaro igihugu RURA kivuga ko ibibazo byabo kigiye kubironderera umuti. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu kiyaga cya Kivu baravuga ko bacyugarijwe n'ibibazo by'ingutu birimo kutagira impushya zibemerera gukora uyu mwuga. Uretse ikiyongeraho ibindi byinshi birimo kuba nta byambu bifatika bihari ku buryo mu gushyira abantu no kubavana mu bwato bageze imusozi cyangwa ku nkengero biba ari ikibazo cyane cyane mu gihe imvura igwa. Ni ibibazo byashyikirijwe ikigo ngenzuramikorere RURA kinafite mu nshingano kugenzura ibijyanye n'ubwikorezi harimo n'ubwo mu mazi. Bwana Daniel Mudahera ni ukorera muri koperative Kore du Kinu niyo mu karere ka Rutsiro aragaruka ku bibazo byugarije abatwara abantu n'ibintu mu bwato.
Ibibazo abasare duhura byo mu kiyaga cya Kivu, ikibazo cya mbere ni ikibazo kijyanye n'imiyaga. Duhura n'imiyaga cyane mu kiyaga cya Kivu, ushobora gutsuka ukajya mu muhengeri hagati, wabonaga ikirere kimeze neza ariko wagera mu muhengeri hagati ukabona hajemo imiyaga, imvura, ku buryo iyo ubaye wapakiye ku buryo burenze urugero bishobora guteza impanuka. Ikindi kibazo duhura nacyo ni ikibazo kijyanye n'ibiciro. Tugira ibiciro bidahinduka mu kiyaga cya Kivu, nyamara ibiciro by'amaesansi byo birazamuka uko bukeye n'uko bwije. Ntabwo twumuka muri make, kuko kuba twatangiye umwuga esansi iri ku giciro cy'amafaranga 600, none ubu ngubu bigeze ku giciro cy'amafaranga 1,030. Ariko twari turi ku giciro cy'amafaranga 500 ku mugenzi uva Rutsira rya Karongi, n'ubu icyo giciro tukiriho. Bidutera igihombo, nuko kubera kubura akazi twaje tukabyizirikamo, ariko ntabwo twunguka, ntabwo amakoperative yacu atera imbere mu buryo bugaragara.
Abasare basaba ko umwuga bakora wakwitabwaho nk'iy'abandi bahuriye mu gutwara abantu n'ibintu, ku buryo igihe habayeho impinduka mu biciro bya esanse bajya bashyirirwaho ibiciro bishya nk'uko bigenda mu batwara abantu n'ibintu ku butaka. Hari ikindi bifuza ariko mu rwego rwo kubungabunga isuku n'umutekano byabo batwara.
Aho abantu bafatira amato yacu ntamaze haba, nta bwugamo, abagenzi bageze baranyagirwa, ugasanga ntacyo gufashisha nk'umwana afite. Ubwo bikamusaba ko araza kujya ari uko ageze yagiye cyangwa se mu kimwe yaba yanyagiwe, urumva ntabagenda imyenda yo guhinduranya. Tukifuza ko ku byambu by'amakoperative Leta yadufasha uburyo amakoperative yajya hubaka nibura amazu y'ubwugamo, buri koperative aho ikorera ikahashyira inzu y'ubwugamo, ku buryo abagenzi bahageze bugama, ufite akazi kakabona uko akabitsa, komoka muri metero 50 cy'ikiyaga cya Kivu. Nta muntu ufite ububasha bwo kugira ikintu akimuhakorera, uretse gusa kwatera ibyatsi bibungabunga inkengero z'ikiyaga cya Kivu. Nta nyubako zihemewe, ibyo rero bigatuma biba ikibazo. Twaba twifuzaga ko ayo mazu ajyanye n'ubwugamo yahaba, ndetse n'amatoilette n'isuku ku buryo buhagije, ku buryo abantu bahageze babona gukora ahantu hakorerwa n'abantu bafite business bakora.
Kuramba Anton uvugira rurasobanura ko bari mu ngendo zigamije kumva ibibazo abasare bafite, bityo bakabafasha kubishakira ibisubizo bituma umwuga wabo unoga kandi ugateza imbere abawukora. Icyakora Rura ivuga ko hari ibyo abasare nabo bakwiye gukosora mu gihe gishakira igisubizo kirambye ibibazo bagaragaza.
Icya mbere ni ukubibutsa uruhare bafite mu mutekano, kugira ubwato bwujuje ibisabwa, bufite moteri, bufite za autorisation zitangwa na Rura, bufite assurance, bufite twa tujiri bambara life jacket, kugira ngo bakore bemye bisanzuye bujuje ibisabwa. Hari ubwato kuba bufite plaque, hari uko kuba bakoresha amato bafite amatara nka ninjoro kugira ngo amenye uko ashobora kugenda neza, hari ukuba bafite za telefone ku buryo yagize akabazo ahamagara za nzego z'umutekano zikaba zamutabara. Ibyo ni ngombwa cyane.
Abasare kandi basaba ko bashyirirwaho amahugurwa kugira ngo bakore uyu mwuga bawufitemo ubumenyi buhagije, ari nabyo rurivuga ko irimo gutegura ku buryo abahuguwe banabihererwa ibyangombwa byerekana ko bakora ibyo bazi. Icyo uruhushya rwo gutwara ruzwi nka autorisation rurivuga ko ishaka kugikemurira rimwe ku bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bose, kandi ko mu mezi abiri bizaba bitangwa hifashishije urubuga Irembo, urubuga rusabirwaho serivisi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Bucegeranyo cerekeye agateka kazina muntu giheruka gusohoka ku gihugu ca Iran, ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu kumwe n'umutegetsi wa ONU yakoze ku bushakashatsi bw'iyo raporo, Asma Jahangir, bavuga ko habandanye kwibonekeza ifatwa n'ifungwa ry'abantu bafise ubwenegihugu bubiri kimwe n'abanyamahanga bigirwa na Leta ya Iran. Mu ntango z'uku kwezi, televiziyo ya Iran yerekanye uko gufatwa mu buryo buhohotera kiremwa muntu kwagizwe ku munyamerika Shi Wei Wang. Uwo munyeshuri muri kaminuza yari kagira ubushakashatsi ku ntwaro y'ubwami bwa Kajar bwo muri kahise, hongera herekanwa n'ifatwa nabi ryagizwe kuri Nazanini Zaghari Ratcliffe, we yari agiye kuramutsa inshuti ziwe n'umwana wiwe muri Iran. Mu nama n'abamenyeshamakuru inyuma yaho icyo cegeranyo cerekeye agateka ka muntu kuri Iran gisohotse, umutegetsi wa ONU yakoreye ubushakashatsi bw'iyo raporo, Jangahir, yavuze ko ibyagirizo byo kwiba amabanga y'igihugu byagirijwe ahanini ku banyamahanga. Avuga ko ikibazo ahanini ari ukuba ubutungane bwa Iran budakurikiza amategeko. Mu itangazo ryasohowe mu kwezi kw'indwi, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika byaraneguye ibyo bavuze ko ari ibintu ibihugu bibandanya kugira mu gufata bagafunga abanyagihugu ba Amerika ata kintu gifaditse babagiriza canke ngo hakurikizwe amategeko neza. Igihe kirageze cy'uko Leta ya Iran ihagarika gukora ivyo ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika bivuga ko yamye ikora haheze imyaka 40. Ivyo biro vya Amerika bivuga biti Iran yafashe ugufata hamwe no gufunga abantu nka politike canke umugambi wa Leta. Prezida Donald Trump yiteguriye gushira ibihano bishasha kuri Iran nitarekura kandi ngo isubize abanyamerika bose bafashwe bidaciye mu mategeko.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwarimo duteza amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri isaha bigarukiye ngaha tubashimiye kuba mwaduteza amatwi nimutange mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.